ya matora mbere none ko bamwe baratanguye kuza baratora mu bihe bidasanzwe abantu bamaze iminsi ya icyo bita amaproteste zayegereyegere bamaze iminsi bari muhira bameze nk'abugaranywa abantu bigira muhira abantu bakorera muhira urumva rero ibyo bica bituma umuntu yibaza ati mbe none muri abo bantu babiri muri abo bashinga ntahe babiri ubuza gushobora kutubwira ijambo rituremesha n'uyuhe twari turamaze kubona Trump ariko aritoza ukuntu akankabira abantu ukuntu atabasonera turamaze kubona Biden ukuntu ariko aritoza ibyo agomba kuvuga abiditinganya ntabivuge neza ibyo rero byose nibyo njewe ngomba kuraba yuko uyu munsi bashoboye kubigira neza batabigize nk'uko bahora babigira
namwe Professor Lionel Remesha ibintu murindiye kuraba muri izo mpari zihava ziba mu masaha ari imbere ni nk'ibi
ego cyane murakoze cyane mushinga ntahe ngundikije turaza kuraba ukungene ibintu by'ikibazo cya COVID-19 kiracyari ikibazo kigiteye amakenga cyane abanyagihugu hamwe abakoresha hamwe n'abadandaza baracyari kuguma bagerageza kubandanya imirimo ariko leta irakwiye kuguma ibandanya itanga intege nk'izo yari yatanze mu minsi iheze urumva ndaza kuraba imigambi bashyira imbere mu kugerageza gufata mu mugongo abakoresha n'abanyagihugu kugira ubutunzi bushobore kuzamuka muri izi ngorane zatewe na COVID-19.
Mbe Professor Athanase Gahungu, ukuntu baza kwishyura, ukuntu baza kwishyura ibibazo by'umumenyeshamakuru ahambaye cyane rwose ku isi Wallace hava ababaza ibibazo, ukuntu bava bishyura ibyo bibazo, murabona gushobora guhindura aha abanyamerika bahagaze ku byerekeye ukuntu bazotora mu kwezi kwa 11 aho itariki zitatu?
Nk'uko nabivuze, abantu benshi twaramaze kuraba aho tuzotora mugabo hariho benshi bazoza muri aya matora bariko bararaba ati mbe noneho uzodufasha n'uyuhe. Hariho rero abo bantu baje batemera neza biriko biraba, hariho abaje babona yuko ibyo bamaze iminsi babwirwa bishobora kuba bitari byo ku byerekeye Biden cyangwa ku byerekeye Trump. Ubu rero tuzakuraba yuko abo bantu badafite icyo bahagaze ko batemera byose yuko aba Trump aba Biden ashobora kubahindura mu mutwe bagaheza bakamutora batamutoye.
Mwiho Professor Lionel Remesha, izo mpari zirashobora gutuma abantu bahindura ivyiyumviro canke aho bigeze ubu abanyamerika benshi baramaze gufata inkingo zerekeye ukuntu bazotora?
Ego, ivyo ni vyiza cane kuko amadeba niho iyo bayashize kuri television abitoza niho bashobora gushikira abanyagihugu benshi, ariho abanyagihugu benshi batabazi batazi imigambi yabo ariko bashoboye kubabona muri teva bakumva amajambo yabo. Abo ari abanyagihugu benshi iyo habaye amatepa bakabumviriza bishikira abantu benshi, aho rero birashobora gufasha nk'abatari bwamaze kuyumvira aho bazotora birashobora kubafasha kuraba aho bashobora gutora bijyanye n'imigambi bifuza.
Athanase Gahungu, hari ibirego byashikirijwe muri minsi bivuga ukuntu perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump ashobora kuba atatanze amatagisi akwiye ku mafaranga menshi yoba yararonse nk'uko twavyumvise. Ariko perezida Trump yarahakanye ivyo birego, ivyo bishobora kugira ico bihinduye mu kuntu abanyamerika babona ayo matora?
Ibyo hari aho bitogira ico bihindura mushinga ntahe Frederico, kuko ibintu Perezida Trump amaze kugira ku bandi bantu byotumye bagira ingorane zo gutorwa wewe ntacyo bihora bimutera, nibaza ko atacyo bizohindura. Ahubwo ikintu kizohindura byose abantu biteze, jewe niteze kumva, ni uko bamaze iminsi bavuga yuko Trump bamutora cyangwa batamutora atazokwemera ibyo amatora yagize igihe hatotorwa we. Ibyo rero jena akeneye kumva yuko umushinga ntahe Wallace yobibaza, hanyuma umuntu akamenya neza ku bademokrate kumbure hogira igihindutse, ku barepublike sinzi ko hari icyo hinduka. Naho ibyo by'amatasi byo bimaze iminsi bivugwa, biramaze kuva togwa mu muri 2016 niko byavugwa n'ubu niko bikivugwa ahubwo ubu gusa nuko bagomba kubishyira hanze ntacyo bizohindura kuri jewe.
Professeur Lionel Mesha hari kintu izo bintu bishobora guhindura na Professeur Atanasi yavuze ikibazo gihambaye cyane bose cy'ukuntu muri iki gihe havugwa amakuru avuga ko ekana perezida yarabivugiye avuga ko ashobora kutemera ibizoba byavuye matora mu gihe ayo matora atoyatsinda akaba ayo makuru ariko aratera amakenga abatari bake ivyo mwe mubivuga kwi
egome dusubiye ku kibazo cy'amatagisi ukungene amakori y'abadandaza hamwe n'abatadandaza harugwa si kumwe urumva ashoboye kubisigurira abanyagihugu aho abantu bashobora kuronka intumbero ariko bica bizana ikindi kibazo y'ukungene ibyo bakwiye gusubira kukwiga ukungene bogabaniriza abanyagihugu nabone amatagisi aho bashoboye kubivuga uno munsi ibyo navyo nevyo fasha abanyagihugu kumenya aho bazotora ko nabone barifuza yuko amatagisi yabo yogabanuka ku kibazo cy'ukwizera ibizova mu matora icyo rero ni ikibazo gikomeye cyane kuko muri demokarasi ubutsinzwe wari we wese ni byiza ko yuko bose bobyifatamwo neza hama bakemera uzotsinda mu matora atamatati arinze kubamwo ibyo niho byo baziza kuko demokarasi nicyo isaba.
Professeur Lionel Remesha, Professeur Atanasi Gahungu, murakoze cyane rwose ku byimvura mushikije z'impari zitegekanijwe mu masaha ari imbere. Murakoze
cyane Frederic.